iyo ngingo twebwe ntishwogera kininto ivuze ko harashare kare hari abantu kwatumye Dar es Salaam bazodushikira nkejo wige ico twivuze ko mugabo nashaka mvuge nyarukije ko twebwe ikintu chatumye tujya mu ibarabara no kubera president Nkurunziza yafashe umugambo wo kwitoza ubwira gatatu aho nyanze bwirizwa nshingiro n'amasezerano yarusha twebwe rero ico chatujanye mu ibarabara nico turindiriye kandi tuzoguma tukirondera tuzokirondera mu buryo twafashe bwo kugira imyirekano gushika tukironse mugabo turalindiriye president Nkurunziza n'umugambo w'ico bazofata ingingo bazofata kuvyerekeye ibyavugwe i Dar es Salaam hanyuma twongere dukorane turi kumwe nawe kwatu i Dar es Salaam abashitse batubwire ico batuzani hama dufata ingingo nyamukuru
mugabo ico babazaniye mwacumvise ni ukwezi n'igice niko bategerezwa gusubiza imbere amatora hanyuma kandi abo mwatumye amatwa dusumira ntibashoboye kwinjira muri iyo nama mbega mu barindiriye kwite
ngombe ndabisubiremo twebwe twagiye mu barabara twiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza tuzoguma tuciyamiriza tubijije mu myerekano gushika igihe Petero Nkurunziza azoheba kwitoza ubwira gatatu
mugabo muravuze muti twebwe turarindira abavuye Dar es Salaam abantu mbega bariko barabumva twofata yuko imyerekano yabayirahagaze mu kurindira ko umukuru w'igihugu ashikiriza ahagaze kuri iyo ngingo i Dar es Salaam yafashe
imyerekano irabandanya ukuri kwamye mbere nduboneyeho nakajyo ko kubeshuza nivuye inyuma n'inguvu zose ikinyoma kibije giteye isoni kimaze iminsi gica ku televiziyo nkuru y'igihugu ni radio nkuru y'igihugu kivuga ko abantu bahora mu myerekano bagize inama bafata ingingo yo kuyihagarika ngo baravye ivyononekaye abo bantu twarabonye ku televiziyo no kwiradio twarabumvise na numugwi w'imbonera kure umugambo uri ku butegetsi wise abahora bari mu myiyerekano uha amafaranga uca uja ku televiziyo uvuga ngo imyiyerekano irahagaze kuva uwo munsi bavuga ko imyiyerekano yahagaze yagumye ibandanya n'ubirabandanya nago mamenyesha abarundi n'amakungu ko imyiyerekano twatanguye itarahagara atanama yo kuyihagarika yigeze iba nta nizohagarara Petero Nkurunziza adakwima karenge mu gusaba ikiringo gatatu kidahuye n'amategeko rero iki kiringo c'imisi 45 baduhaye ngo begeze amatora inyuma Petero Nkurunziza n'umugambo we nibacubahiriza bakegeza amatora inyuma ikizoba gisigaye nuko Petero Nkurunziza avuga ati umugambi w'ikiringo ca gatatu ndawuhevye hanyuma twicare hamwe n'umugambi uri ku butegetsi natwewe tuwugwanye twige ukuntu twotunganya amatora bose bagiyemwo atanu mwakumiriwe
mbega abavuga yuko mwoba mufise ubwoba bwo gutunganya amatora ko mudafite ico mujojana mu gaca mitwazi kiringo ntivyo bari.
Oya, ico tuzojana mu matora turagifise, nibaduhe umwanya wo kwitegurira ayo matora, bongere bashireho nibituma tuyitegurira tuja kwiyamamaza umutekano, basubize ha maradio yigenga subira vuge. Ya di hari umunsi kikuje n'abasirikare bayikingiye batemera ko umuntu ayegera. Nibashire ha maradio bakibigwanisho imbonera kwezi tubuza kwiyamamaza, hanyuma Nkurunziza kuremo kuguru ko yoko. Ndishobora guhiganwa n'umuntu
aho yaje mu 8 umuntu abumvirije umengo musaba ibintu byinshi. Umukuru w'igihugu ubwa mbere mwavuze yuko ariwe mudashaka ko yitoza uhaje mu izimbonera kure muri Tanzania ingingo bafashe bavuze bati imbonera kure babanze bazake ibigwanisho hanyuma amatora yegizwe inyuma ikiringo kingana n'ukwezi n'igice ivyo niyo yashimishije
tabita njanda kubwire ko kwaki ibigwanisho imbonera kure mu gihugu cyose mu minsi 45 ntibishoboka mugabo twebwe n'ubundi aho duhagaze naha Petero Nkurunziza akuyemo akarenge mwaya matora tuzicara hamwe twese nabo iki kibazo cega c'amatora jewe ndazi ko tuzotora umuti mugabo Petero Nkurunziza nabanza kura karenge mu matora
nawe yo kura karenge mu matora izo mbonera kuri muvuga yuko zifite ibigwanisho zitaravyakwa ntangorane
oya ingorane ziriho kandi zikomeye mugabo ico tuzokiganira ico kiri mu byo dushobora kuganira kuko ababibahaye barabazi bari ngaha
ku munsi wa gatandatu ntimwavuze ko mutanze akaruhuko k'imyerekano ku munsi w'Imana ntimwavuze ko mutanze akaruhuko k'imyerekano mugara umuntu aravye muri rusangi urabona ko kwa gatandatu no kw'Imana imyerekano itabaye nkuko mwahora mubikora kandi mutigeze munatanga akaruhuko umuntu yofatika imbega ku munsi wa mbere abantu bari mu mazu batinya kuja mu ibarabara kubera gutimya imyerekano kubera gutimya imishamirano hagati y'abagira imyerekano na polisi mbega uyu munsi abantu bo kwizera ko ejo bazoja ku kazi mu kurindira ko imigwi yateguye imyerekano ifata yangingo barindiriye abavuye Dar es Salaam
twebwe imyerekano ntiturigira dusohora itangazo ryo kuyihagarika
mugabo ntiyabaye
canke yo gutanga karuhuko imyerekano yabaye mu munsi mukanyosha yabaye mu ngagara yabaye n'ubucibitoki nivyo ntiyabaye nguvu zo ntiyabaye ku nguvu nkizahora zihari yabaye no mu buterere yabaye no mu mini bisho banashaka by'igihugu ejo tuzosubira mu myerekano ukuri kwamye gushika igihe Petero nkuru nzazo bayavuza ati iki kiringo cha gatatu ndagihevye cyane mu gihe abo twarunguza Salama boza tukicara hamwe twese tugafuta ingingo yindi mugabo ndibaza yuko iyo ngingo idashobora kuza ivuga ngo imyigaragambyo ihagarare Petero nkuru nza tabasokoro kuguru
hari kindi twabonye userukiye ishyirahamwe mpuzamakunguni yaravuze yuko hari ibintu bibiri mutahurije ko leta ko umukuru w'igihugu ashobora kureka kwitoza abatunganije imyerekano nabo ko badashobora guhagarika imyerekano mbega mwivye muhagaze hehe mwaragiye mu biganiro
nashaka menyeshe ko umugwi arusha utari mu biganiro na bimwe na leta ya Nkurunziza Petero twebwe twagiye abantu serukiye bagiyeyo bagiye gushikiriza ivyo dusaba ko vyobanza bigakogwa imbere yuko twicarana na leta ya Nkurunziza ivyo navyo harimo yuko Nkurunziza ahagarika kwica abantu bacu bari ko baragira imyerekano atabigwanisha bafise ko Nkurunziza akura karenge mu matora twimirije ko abantu batunganira amatora imitaye yo kubafata ihari ihagarikwa ibi bintu nivyaheza bikubahirizwa twebwe tuzohagarika imyerekano hama twishare na leta twumvikane
bigano nivyo byose mu bisavye ko mugira imyerekano kubera ko president Nkurunziza ashaka kwitoza ari umiyamiriza mugihe yo bayamaze gukura makarenge ivyo bindi musaba nta gaciro vyari gifite
hari nikindi nayo nibagiye wanashaka cuko abantu bacu bafunzwe bafashwe barekugwa
hamwe Nkurunziza yavuga ati sinsubira kwitoza sinzo kwitoza mugabe abantu banyu bakaguma bafunzwe muzo kumubwira imyerekano
oya twebwe twavuze ko ari ibintu bine tudashaka guharira ko bigomba kubanza kwemezwa gushirwa mu ngimbere yo kutuganira hariho ko Nkurunziza va mu aya matora akura makarenge agahibikira ingo ca gatatu harimo ko abantu bacu bafunzwe barekugwa harimo ko imitahe yo kurondera abantu anemyerekano ngo bafatwe bafungwe ihagarikwa harimo nuko Nkurunziza ahagarika guteka ngo abantu bariko baragira imyerekano baraswe ivyo ni byemezwa twe nako tuzohavuga tuti imyerekano irahagaraye kwicare ganire iby'amatora
je mu minani leta y'u Burundi irabasaba yuko mwogira imyerekano mugabe iyo myerekano mukabanza kuyisabira uruhusha ikamyerekana iri mu mategeko umurundi wese akagira imyerekano atabangamiye umutekano w'undi atabangamiye ubwigenge bw'undi mbega mwarasavye urwo ruhusha ubu niba ku munsi wa mbere uyu munsi umunsi wa mbere muza kugira imyerekano mwarayironkira uruhusha canke n'undi mugiye kubikora muri kakajagari byabengire iki cibita ko muri abagumunzi
nashaka ndakubwire tabita ko mu mategeko agenga igihugu cy'u Burundi nta namwe handitse ngo umuntu agira imyerekano abanje gusaba uruhusha ahubwo arabimenyesha
ne mwarabimenyesheje
twabimenyesheje amezi abiri imbere yuko itangura uko twamenyesheje mu kwezi kwa kabiri ko Nkurunziza Petero niyarahirahira akavuga ko agomba kwitoza kugira ngo aga cyatu tuzo cyatu jamye barabara
ariko nimigeze mwimenyesha mu bushikiranganje bijejwe ari bwo bushikiranganje bw'intwara yo hagati mu gihugu nkumbure no bushikiranganje bw'umutekano
oya nta namwe handitse ko bimenyeshwa mu market handitse ko abagira myerekano bamenyesha aho bazogira imyerekano ko bazoyigira twebwe rero imyerekano iba mu gihugu cyose twe tuvuga tuti ni umukuru w'igihugu ni wabibwirwa twabimubwiye rero mu rwandiko yarose arungiwe na societe civile arungiwe n'abanyepolitiki ku maradiyo hose ko niyahirahira agasaba kwitoza kugira gatatu tuzaje mu ibarabara numva twarabimenyesheje mugabo nta namwe handitse ngo dusaba uruhusha twemyerekano rero turimo iremewe n'amategeko twayigize twisunze amategeko
Maitre Jeremy Minani muvugira umugwi arusha umugwi arusha numwe mu migwi yiyemeje kugwanya ikindi kiringo cha president Nkurunziza ndabakengurukiye kukanya mu hajiju ya America
murakoze cyane nanjye ndabakengurukiye kandi umwanya wose muzushaka kutuvugisha.